Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi bacu n'ikaze mu makuru muri kano gatondo mbwe gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Imbere yo kuja kuyagezweho mu karere reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza dushikirize ayagezwe hirya nino ku isi. Aloyse waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Muri leta zumwe za Amerika abantu bashika kuri batandatu barapfuye abandi cyenda barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho imyuka y'ubumara bwa nitrogen icorokeye mu ishyirahamwe rihingura ibifungurwa riri mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia. Igipolisi muri icyo gisagara kivuga ko batanu bafiriye aho nyene cyongera koko abandi cumi batwawe gukurikiranirwa mu bitaro. Icyateye ibyo byuka bisohoka gushika ubu ntikiramenyekana kandi kiracyatohozwa. Abategetsi ba Afurika bavuga ko bariko barakora uko bashoboye kugira baronse uwo mugabane incanco amamiliyoni ibihumbi amajana mu mwaka uza, kandi basaba ko Abanyafurika bugira urunani mu kurwaniriza hamwe umugera wa corona. Afurika igeze ku bantu imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana ane bamaze kwandura kuva uwo mugera ugaragariye mu kwezi kwa kabiri kuri uwo mugabane. Kuva icyo gihe gushika ubu umuyobozi w'ikigo cya Afurika kijejwe gukurikirana indwara CDC Dr. John Nkengasong avuga ko ku mugabane wose hamaze gupimwa abantu miliyoni mirongo itatu. Afurika y'Epfo iza imbere mu bihugu cumi bimaze gupimwamwo benshi. Nkengasong avuga ko ibihugu bine gusa Maroc, Misiri, amazinga ya Seychelles na Guinea arivyo gusa bimaze gutangura gucandaga abanyagihugu babyo ku bwinshi. Umutegetsi avuga ko icyo yihutira imbere ya byose ari igikorwa cyo gucandaga. Tukivuga kuri uwo mugeranye n'umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Buraya Hans Kluge yavuze ejo ku munsi wa kane k'uwo mugabane uri mucyo yise amayira abiri ya COVID-19 aho programa yo gucandaga isa n'itanga ibyizigiro mu gihe igisanira cy'uwo mugera nacyo kiriko gitera ubwoba mu banyaburaya. Mu ijambo yashikirije ari i Copenhagen muri Denmark, Kluge yavuze ko ibihugu 35 bya Buraya bimaze gutanga incanco imiliyoni 25 za COVID-19 ariko yavuze ko abandura baguma biyongera kandi n'iki kindi gisanira cya corona cyatumye gucandaga bishigwa imbere ya byose mu byihutirwa. Umuyobozi wa OMS yavuze ko ingingo zo guhagarika imirimo mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera zikwiye kukumizwaho kandi zigakomezwa ariko ko mu bihe biri imbere bizoba bimeze neza. Urunani rw'abamenyeshamakuru muri Sudani rwagiriza igisirikare cy'icyo gihugu kubabuza kwinjira kurondera amakuru mu ntara ya Darfur irangwamo imidugararo y'intambara. Ugutana mu mitwe guheruka kwahitanye abantu amajana bapfuye n'abarenga ibihumbi ijana bahunze ingo zabo. Igisirikare cya Sudani cyavuze ko imvo z'umutekano arizo zatumye abamenyeshamakuru bafatirwa iyo ngingo. Urunani rw'abamenyeshamakuru muri icyo gihugu ruhamagarira bagenzi babo guhagurukira hamwe bakigwanira bakagwanira ubwigenge bwabo bwo kumenyesha amakuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahanura Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunagura ukundi gusha imigenderanire bagakorera hamwe cyane cyane mu kugwaniriza hamwe ihindagurika ry'ibihe. Kuva Leta ya Trump itangaje mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017 ko Amerika yidohoye mu masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibidukikije, Ubushinwa bwo bwabandanije bugabanya ibyuka burungika mu kirere. Umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko ibibazo by'ubudandaji hamwe n'ubuhinga bwa tekinolojia hagati y'ibyo bihugu rutura bishobora kuvamwo uguhiganirwa canke ugushyira hamwe. Guterres arashima kandi byatangajwe na Leta ya Biden kwitegekanya gusubira gushyira amafaranga mu bigo n'imigambi ya ONU.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose abakozi b'ijuru rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira ku FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no ku FM 88 n'ibice bitatu ya radio incuti ya bose. Ikaze rero makuru nayo agezeho mu karere k'ibiyaga bigari haraheze imyaka 60 Repubulika isubiriye ubwami mu Rwanda umugambwe RDI Rwanda rwiza utavuganwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu ukabukorera mu buhungiro wavuze ukubona ejo hazoza ku Rwanda
abantu nibarekura ubutegetsi n'ubutegetsi bushya burimo cyane cyane urubyiruko tubwiye ko abakoze ibyaha bose n'abapfuye batanu tubivanye kurwana kurwana ubuze abarwanyi batsindira iki ndavuga abarwanyi inyuma ya Kagame abantu barashize ariko mwaje tukayikira abuze tukumvikana.
Uyu ni Faustin Twagiramungu aramutse umugambwe RDI Rwanda rwiza akaba yanahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu muraza kumwumva muri ano makuru mu gihugu cy'u Burundi naho muri make President Evariste Ndayishimiye ejo yategetse urwego rucungera ingene bimenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC mu mfunyafunyo kuvugana n'indongozi z'amaradiyo yugawe agasubira kugurugwa ico zimwe mu ndongozi z'amaradiyo zivyibaza ko ni mu ntango y'ano makuru mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazo. U Rwanda rwaraye rukwije imyaka 60 ubutegetsi bugendera kuri Repubulika busubiriye intwaro ya cami wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Faustin Twagiramungu akaba ari n'umuyobozi w'umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi RDI Rwanda rwiza yaraye ahaye ikiganiro abamenyeshamakuru ari mu Bubiligi bice ku mbuga ngurukana bumenyi mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaragikurikiranye.
Mu gice kinini iki kiganiro bwana Faustin Twagiramungu avuga kuri Repubulika na Demokarasi mu Rwanda yanenze imikorere y'ubutegetsi buriho avuga ko bubangamiye ukwishyira ukizana kwa Rwanda. Twagiramungu kandi yumvikanye asa n'ushimangira inzira yo kumvikana kuruta izindi zose harimo n'iyo gukoresha ingufu. Uku kumvikana no gusasa inzobe bisa n'ibyo mu ijambo yigeze kuvuga mu 1991 byatumye benshi bamwita rukokoma. Namubajije niba yumva bigishoboka no muri iki gihe.
Njyewe wumva mbivuga numva mfite ikintu cy'ikiniga numva ko abantu tufata amateka amwe twarafujije twese tuvuga ururimi rumwe ba data babanye n'abandi bantu batutsi barabanye babana n'abahutu baretse ariko tukabana ikibazo ni ikihe ubwiza ukuri si ukuri nubwo tuhagarara ku rukuta ndakubita urusoro ariko abantu bazashyira hamwe mfite abana ariko ntavuga irambwira ngo abana banjye bazabeho ntabakwemera usengero isigaranye imyaka ingahe. Ibintu ntabwo ari ibintu dukinamo rwose mukuru ko mushoboye ari ukubyigisha ari iki muzakoreza sondaje abantu bakeneye kubaha mureke turi kuri u Rwanda rushyashya.
Mu myaka mike ishize Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu gusenya imitwe batavuga rumwe nayo yaba iyitwara gisirikare cyangwa iy'abanyapolitike. Bwana Faustin Twagiramungu ni umwe mu banyapolitike bake bamaze igihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagikorera mu buhungiro. Ishyaka rye riri mu mpuzamashyaka imwe n'irya Paul Rusesabagina uherutse kwisanga i Kigali mu Rwanda ahakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Twagiramungu umaze imyaka irenga 30 muri politiki y'u Rwanda azwiho kuvuga ibitekerezo by'adategwa no guhitamo amagambo arashe mu kubyumvikanisha. Hari byinshi bishingiye kuri politiki yatumvikanaho n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko uyu munsi yanagize icyo avuga ku gihugu cy'u Burundi giherutse kugaragaza icyizere ko umubano wacyo n'u Rwanda waba uri hafi gusubira mu buryo.
Yewe nta mubwira abanyarwanda ndabwira Abarundi niba banyumva bazanyumve Barundi Barundi kazaho muri bose mugomba kwitonda mwitonde cyane mwitonde kumvikana n'u Rwanda mugomba gusobanurira Abarundi ibyo mushaka kumvikana mbere na mbere ni ukumvikana ku mipaka ni ukumvikana ku mibanire myiza n'iki ntabwo umuntu yafata intwaro ngo aje kuvana n'umuperezida wanyu agateshwa ruko na Tanzania hari bigiyemo warabiga mu gihe kumvikana nabo iki ni ikintu yatanze zi niki nimubanze mubaze aho yatsinze perezida wacu ndabo iki ni cyo na kivuga kandi akavuga ati mbasaga imbabazi ati muzamusaba imbabazi ariko si uzamukira kugira ntabwo yasaba imbabazi ko yishe umuperezida wanyu wakomeza tegeka mu Rwanda ajya asaba imbabazi akazisaba n'abantu yiciye miliyoni ndigi bose ari umuntu perezida wa Habyarimana ariko umuntu mwumvikana nawe mwumvikana nawe kubiri.
twagerageje gushaka abahagarariye leta y'u Rwanda ngo bagire icyo bavuga ku magambo Twagiramungu yavuze ku miyoborere y'icyo gihugu ndetse no ku byabaye mu Burundi, ariko ntibyadushobokera. Gusa u Rwanda ntirwahwemye kuvuga ko nta ruhare rufite mu bibera mu Burundi, rukavuga ko ibyo muri icyo gihugu bireba Abarundi ubwabo.
Nendeje ku masonga nkitangura president wa Burundi Evariste Ndayishimiye yarayategetse urwego rucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi CNC mu mfunyafunyo kurondera mu maguru masha abatwara amaradiyo yugawe canke hagaritswe kugira ngo baganire maze barabe kusubira kugurugwa. Ntibiratomoka neza ayo maradiyo umukuru w'igihugu yavuze ayariyo. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kubwo umukuru w'igihugu amaradiyo nibemenyesha makuru vyugawe hamwe n'ivyafatiwe ibihano bibwirizwa kugurugwa kugira navyo biterere mu kubaka igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yagirishije abarongo ya maradiyo n'ibimenyesha makuru vyemewe n'amategeko mu Burundi kuri uyu wa kane I Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yahaye ububasha urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora bwo kuvugana n'abatwara ayo maradiyo.
Icyo ndabwiye cyose ndabemereye ni uko n'amakati twageze mu kandi tuteza kurandagene acarega umuti hariho imenyesha makuru cyafatiwe ingingo ndakubwire sene camuja hamwe mwicarane murangire mubitorere umuti tubiheze tweze tuje kukiti aga karakahise ahantu no kwicana twicanye none byo turi tugakamiza none twiyinyitse tugaye akahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru bicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane, kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha makuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Icyo bikoze ntiyatomoye neza amaradiyo n'ibimenyesha makuru vyegwa nako kamo ivyari vyo. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'2015 amaradiyo atatu yigenga ni televiziyo imwe ariyo Radio RPA, Bonesha FM na Radio Television Renaissance atakivugira ku butaka bw'u Burundi, ndetse abarongoye ayo maradiyo n'abamenyesha makuru batari bake bayakorera barahunze igihugu. Abo bagiriza inzego za leta ko arizo zaturiye zongera zugara ivyo bimenyesha makuru. Naho biruko ubutegetsi bwashikirije ko ayo maradiyo yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwanya kwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'2018 naho amaradiyo abiri mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yarugawe. Ayo yose nayo yagirijwe ko ashikiriza amakuru atariyo kandi acanishamwo. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari n'ibindi bimenyesha makuru bikorera mu gihugu biri mu bihano byatanzwe n'urwego sense. Aha umukuru w'igihugu yasabye abamenyesha makuru n'abandi bakurikirana hagufi uwo mwuga ko bokwikubita gashi bagashikiriza inkuru z'ukuri gusa.
Ni neza kumenyesha makuru adashobora kubeshya, nicyo gituma umunyamenyesha makuru niyo abeshye nta n'umwe abyemera ko yabeshye. Niwe ategereza kuba umunyakuri wa mbere. Byanditswe yuko kizira kikaziririzwa kubeshya. Umumenyesha makuru, umusoda, umucamanza, umupolisi, indongozi, kirazira gukosha. Kubera iki? Ayo migwi ndababwiye bakoresha ikigwanisho gikomeye cyane cica mu mwanya mutoya. Umumenyesha makuru rero afite ikigwanisho kimwe bavuga bati mugenda ku mangengeti nimwiyumvire nk'ubu tukantu gatoriruze wazobona ikimenyesha makuru kivuze kiti ubu nyene mu gisagara ca Bujumbura bahejeje gutora abantu 5000 bagwaye COVID-19 yayindi ishasha ya nouvelle variante ubu nyene turi ngaha baduhaye amakuru mbwira mwebwe mugenda mu gisagara ntiwotangura kwiyumvira igihe rukata urugero rw'urahuye wumvise ko yarize kuvuga abantu umutekano.
Umuhinga yashikirije icigwa nawe umwigisha muri za kaminuza Adolphe Sururu avunira kagohe abakora uwo mwuga kwandika no kuvuga inkuru zijanye n'iterambere ry'igihugu aho kuvuga ibitagenda neza gusa. Bamwe mu batwara amaradiyo yugawe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bari Bujumbura bavuze ko hakiri kare kugira ngo bagire icyo bashikirije, gusa bemeza ko biteguriye kwitaba uwo mubonano bohabwa n'urwego sense. Icyo bikoze kubwo abahunze nka Bob Rugurika atwara RPA amakenga ni menshi.
No gushima imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe ivyo yavuze yoba yabikuye ku mutima. Twebwe nk'abamenyesha makuru nk'abarongoye ivyo binyamakuru nyene iri ya leta ya CNDD-FDD yasambuye ikangaza ababikorera ntaco twe tutokora kugira Uburundi busubiye kwisubiriteka mu makungu kibi gihugu kigendera ku ntwaro yubaha amategeko ico bita état de droit. Ariko rero turibaza ingene ivyo biganiro bishoboka ingene bigiye kugenda kumbure hari kuba harabaye ibindi byari gukogwa imbere nko gukuraho ibyo bintu byo kuvuga ngo haramamanda y'ubutungana barondera ariko aho umuntu avuga ati reka dutekane turindire turabe iyo bijya
abo bikeka ko bobo ivyo kugurura amaradio yabo bitabaraba kuko bagifatwa nk'abansi b'igihugu naho bemeza ko atari ivyo ijwi rya Amerika ryabajije ubutwa rwego sense ingene ivyo biganiro bizogenda Nestor Bankumukunzi mu majambo make yatwishuye ati nzotuma ko inama ihuza bimenyesha makuru vyugawe na sense ku munsi wa mbere namubajije ayo maradio ayariyo na wati kumenya urutonde rw'ivyo bimenyesha makuru vyo nsaba kurinda kuraba neza ivyo ari vyo yamarubu sindi mu biro Nestor Bankumukunzi atwara sense yemeye kuzoha ikiganiro ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu kugira ngo atange umuco no kuzindi ngingo ziherekeza kamo katewe no mukuru w'igihugu Pierre Clavé n'inkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika twagerageje kurondera bamwe mu bayobozi b'u Burundi bajejwe ivyo kumenyesha makuru barimo ababijejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo batomore neza ivyayo maradio ariko ntitwashoboye kubaronka reka turindire iyo sanga umukuru wa CNC mu vise yahaye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kuri no wa gatanu nihagira ica avuga turaza kukibatangariza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri wa gatanu Geneve mu Swisse haraza gusozerwa inama igira 37 kucegeranyo mpuzamakungu ngarukamwaka kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu Pierre Mpfunyapfunyo mu bihugu byose bigize ishyamwe mpuzamakungu ONU u Rwanda muri iyo nama yatanguye itariki ya 18 uku kwezi rwarasuzumwe kwa mbere ibihugu bigera 30 mu byitabiriye iyo nama birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bigasaba Leta y'u Rwanda guhindura imyitwarire kugira ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe gusumba umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana adufite ibindi kuri ino nkuru
Iri ni suzumwa rikorwa buri myaka 5 buri mwaka suzumwa ibihugu 42 bigakorwa mu matsinda 3 ibihugu 14 muri buri tsinda u Rwanda rwaherukaga gusuzumwa mu mwaka 2015 kuri wa mbere nibwo byabaye u Rwanda ruvugwaho kuba rwarateye imbere mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage ariko ambasade y'Ubwongereza Geneve mu Swisse Julian Braithwaite avuga ko igihugu cy'igihangayikishije n'ubwisanzure buke burangwa mu Rwanda.
As a member of the Commonwealth and future chair in office, we urge Rwanda to model.
Igihugu kiri muri Commonwealth kandi kitegura kuyobora uwo muryango, turasaba u Rwanda gutanga urugero rw'indangagaciro za demokarasi, kugendera ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu.
Biteganijwe ko u Rwanda ruzakira inama 26 umuryango wa Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu inama yasubitswe umwaka ushize kubera impamvu za COVID-19 hari ibyo ambasaderi w'Ubwongereza Braithwaite asaba ku Rwanda rushyira imbere
conduct transparent, credible and independent investigations into allegations of extrajudicial killings.
Kura iperereza ryigenga ku bantu bicwa abagwa muri gereza ababurirwa irengero n'abashirwa ku ngoyi no kugeza mu bucamanza ababikora gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye badafite ubwoba no kubarindira umutekano kandi abategetsi ntibabima makuru.
Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Busingye wari muri iyo nama yagaragaje ko u Rwanda rwashyize mu bikorwa imyanzuro 50 rwari rwahawe umwaka wa 2015 anavuga no ku kibazo cy'abantu babo bafungwa.
The government of Rwanda wishes to note that Rwanda maintains separate prison facilities.
Guverinoma y'u Rwanda irifuza kugaragaza ko u Rwanda rufite gereza zitandukanye ahafungirwa abasivile n'ahafungirwa abasirikare. Gereza 14 zose zirazwi kandi zikora mu buryo bwubahirije amategeko. Nta gereza zinyuranyije n'amategeko ziba mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iramagana ibyo birego bidafite ishingiro kandi biba biherekejwe n'impamvu za politike z'abo babishyigikira.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Geneve Charles Bentley nawe kimwe na mugenzi w'Ubwongereza yasabye u Rwanda ko nta bantu bongera kwicwa cyangwa se ngo baburirwe irengero, uguteza imbere ubwisanzure, abanyamakuru ntibongere gufungwa amaherere cyangwa se ngo babuzwe amahwemo igihe bari mu kazi kabo. Umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza asanga kuvuga ibitagenda ari uburyo bwo kubaka igihugu kigendera ku mategeko.
Urugero na ruharwa hafirwa vuba mu mpera z'umwaka ushize turangiza umwaka gutangira 31/12 Rwanda Reveni yagiye ikora mu bacuruzi baciriritse muri Rubavu ishakamo ngo harabo basanganye magendo. Abo bantu uyu munsi bafungiye mu kirwo cya Kanzenze Center, ni ikirwo bafungiramo inzererezi. Noneho ukibaza ukavuga uti uwo muntu nta mwaka ushobora kumugeraho, hashobora gushyikirizwa ubutabera. Abo bantu bamaze ukwezi bafungiye ahantu si muri kasho ya polisi, si kasho ya RIB. Rwanda Reveni byonyine ko bishobora kujya gufata abantu akabafunga ni ikibazo, kuko ntabaribore mu nzego zibifite mu nshingano zayo. Niba bafite n'abantu bagomba gukurikiranwa, inzego zibishinzwe zagombye kubafata zikabashyira mu makasho azwi. Iyo rero abantu bavuga ngo abantu bafungiye ahantu hatazwi, nk'ibyo baba bavuga kuko uwo muntu niba bamusanganye magendo, ese bagomba kujya kumufungira aho ngaho muri icyo kigo mu nzererezi? Si uwo muntu ni inzererezi, ni mamucamande. Hanyuma bamufungura ariko hari n'ababyeyi batandukanye n'abana babo. Abantu barimo ndetse barazutere bati barakubiswe. Nk'ibyo ngibyo iyo abantu babivuze tuba tugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko.
Ibihugu bigera kuri 35 byahamagariye u Rwanda gukomeza kwisuzuma mu byerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Urugero Mozambique na Namibia byasabye u Rwanda gukingira abana bashyingirwa bakiri bato. Ubufaransa bwasabye u Rwanda gushyira umukono ku masezerano ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Canada yasabye ko abana baba mu muhanda batatabwa muri yombi amaherere. Ububiligi busaba ko abaturage bagira ubwisanzure busesuye ntibanigamwe ijambo. Naho Denmark ivuga ko Leta y'u Rwanda igomba gushyira amagereza yayo mu rwego mpuzamahanga kubirebana n'uko abafunzwe bagomba kwitabwaho. U Rwanda ruzongera gukorerwa isuzumwa ku miterere y'uburenganzira nganzira bwa kirema muntu mu mwaka wa 2025. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Dusubire mu gihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'urwego rujeje umubano mu bigo vya kaminuza za leta yategetse ko atamwigeme avyigamwo azongera kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'amabere, ibibero n'umugongo. Abahungu biga barara n'abigeme ntibemerewe kuba mu vyumba vyabo badasangiye igitsina inyuma ya saa yine z'ijoro. Ido ni Ido na mugenzi wacu Eloge Birikaneza.
Ubuyobozi bukuru bw'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi bumenyesha ko ingingo bwafashe ziri mu ntumbero y'ukugarukana urutonde n'ukubaha no kubahiriza izina ry'iyo kaminuza n'abayigamwo. Zimwe muri izi ngingo zibuza abanyeshuri kwambara impuzu zerekana ibihimba bimwe bimwe nk'umugongo, ibibero hamwe n'amabere. Ariko kandi abanyeshuri kiretse mu vyumba kubaba mu buraro nta makamba mbiri bemerewe kwambara, hamwe n'udupira canke amashati vy'amazu y'ubudandaji na cane cane ariko ivyamamazwa n'amazu yo gutumatumanako. Urwandiko rwashirwa habona kuri uyu wa gatatu ariko rwatewe ku mukono kwa 21 ku kwezi rubabuza kandi kwambara ikamba mbiri mu bigo byose bya kaminuza iyo biza bikagera hamwe n'amapantaro bafite ubushita ico bita deshire abanyeshuri ba kaminuza y'Uburundi kandi mu zumba bigiramo nta nama cyangwa amasengesho bizongera kubakorerwa atari ukwiga byonyine naye biga barara nta mwigeme yemerewe kuba ari mu cumba c'umuhungu inyuma isazi n'ijoro nk'uko atamuhungu azakira uwo badasangiye igitsina inyuma y'izo saa nyene ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko aberekewe n'izi ngingo bazakiriye nubwo abatari bake banse kugira icyo bayivuga ko hari abemeye ariko nta n'umwe yashimye kumwidondoro w'umenyekana umwigeme yasanga zino ngingo zitabereye kandi zigaramira cyane abakobwa kurusha abahungu
hari ingingo zitari zikenewe gufatwa kubera n'ubundi dusanzwe twubahiriza nta muzi zisarisha cyane twambara baciye bavuga ngo barabibujije sinumva icyo babigirira mu bisanzwe baba bakwiye ku tumbera dufate nk'uwabikoze bakamuhanura bisanzwe ahanini mbona nk'ingingo bakunze gufata bazifatira twebwe abakobwa hama ku byerekeye nk'amaminijipe baraturenganya kuko ngaha nta muntu yambara minijipe isarishije ku byerekeye amadeshire naho nyene hari impuzu tujana mu mabwate hari impuzu tujana ku maplage izo ntizishobora kuzambara mu ishuri n'ubundi gikintu nosaba nuko twotahurana ku rugero rw'umwe wese asanzwe ameze kuko nk'uwo muntu mubwiye ngo ijipe afite n'iminijipe ugaca usanga nizo yifitiye gusa afite igipo zose zigera ku mavi iyo hava asanga yagiye gusaba ati mungirire indi shopping navyo n'ikindi kibazo
ariko n'umusore yashyira izo ngingo mbere abona yako ziza gusubiza agateka kaminuza y'igihugu
bizotuma akanovera cyangwa agateka karanza kaminuza y'Uburundi gasubira kugaruka ndashima cyane nko kintu cyafashwe ku bijyanye n'inyambaro ko nk'umuntu atopfa kuja mu ishure yambaye uko ashatse cyangwa ato hari ibibanza bimwe ba basabye yuko atamuntu yopfa kugendamwo yambaye uko ashatse nk'amasandare nk'imikanda mbiri n'impuzu z'amadeshire cyangwa amaminijipe ndabishima kuko bigarukana indero cyane ashima n'ikindi ibintu bimwe bavuze by'uko umunyeshuri akwiye kwitwararika avuye nk'inyuma ya kaminuza yinjiranye nk'ibintu akabizana bihishije bimeze neza anakuza bigaragara cumi ngo kaminuza yacitsirigara
ariko asanga n'impuzu z'ibimenyetso by'imigambwe z'ubuntu ni mu gihe amasoko y'ihugu rya Amerika yagemereye ko mu bigo bitandukanye hibonekeza mbere n'uyu munsi ariko byari abanyeshuri bambaye impuzu z'ivyandiko vya CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi hamwe n'igisata c'ugwaruka rwabo imbonera kure
nifuza yihonga izindi impuzu nk'izi migambwe zobuza kuko hariho nk'igihe usanga nyene bituma nk'umuntu kanaka yambaye yonahohotera uwundi muntu atayambaye cyangwa iyo mubona nabi bivanye n'ukuntu yoba yishimikije iyo mpuzu cyangwa yoba mubonye iyo mpuzu akamufata nabi bivanye n'ukuntu yambaye iyo mpuzu ce naho agakorera ikibi umuntu bivanye n'ukuntu yoba afise icubahiro c'iyo mpuzu
unabasanga atamana neza arimwo
ntibigoye nta bipfuna biri nta ngingo zo kuhohotera umunyeshuri zirimo kuko nta muntu atobishobora kuko nta muntu ashobora kubura impuzu yoshobora kwambara kandi nsanga na kaminuza y'amanyagateka gufashanya abanyeshuri barafashanya udafise aha mugenzi waramufasha kandi mu rukundo rwose nta muntu ashobora kubura impuzu mu gihe aba yabigonze twitwayeho dufashanya
Jonas Musabyimana aseruke abanyeshuri b'ibigo bya kaminuza y'Uburundi muri rusange yashimye kuduha amajwi nk'uko yari yabitwemereye imbere y'umutaga musavuze kuri telefone muri make kwizi ngingo atanabi n'imwe zigamije yongera ko nk'u rwandiko rubivuga mu ntango zifite intumbero y'ugarukana urutonde n'iteka mu bigo bya kaminuza y'igihugu kaminuza y'Uburundi yashinzwe mu 1964 ubu isize abanyeshuri barenga 700 bakaba bari mu bisata biri ku migwa mikuru y'ubutunzi Bujumbura na politiki ya Gitega atazokubahiriza zino ngingo bitekanijwe ko bazohanwa ariko babanje guhanurwa ubuyobozi bwa kaminuza y'Uburundi bugeze ubu ntacyo burazivuga ko icyo bikora nta byemezo runo rwego ruseruka abanyeshuri rushobora gusohora rutabigiye inama n'abatwara kaminuza cyangwa batabanje kubishigikira eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi akaba ino ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru za mbere twa tubafitiye muri kano gatondo ariko imbere guhana gahindukira reka tubatumirire mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere ivya kino gitondo vyaremesheje na Joe Diane nahazwe vyari bihagarikiwe na Edi Rwema Facile Gebehu nawe niwe yashize amajwi hamwe bombi abagize uruhara bose kugira ngo rero bitegurwe vyongere bashikire tubashimire tubifuriza kubandanya muranirwa mu murimo vyose na huta
Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cacu Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cacu ugutera igihugu c'Uburundi yabaye ikibito cacu
tangi jambo muhanya gihugu yo yabayi isubizo cyacu Shakiriza, Shakona, Kurayaka, Kukahuta.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.